Hii ni Sauti ya Amerika. Izuja Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fideni Yongabo ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri isa.
Urumva twebwe icyo dusaba leta bari kubanza mu gukora hariya hehe bakabanza gukora inepfo kuko nta ugazura uruzi amazi ahagira niki atera akavarugu sinzi nabo bantu bize bagize ubwo buhinga.
Uwo numwe mu banyagihugu baba muri zone ya Buterere bavuga ku mvura nyinshi yateye umwuzure wasenyuye amazu menshi. Tubafitiye nani makuru yerekeye icegeranyo c'ubushikiranganji bujejwe imigendanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Burundi no ku kibazo c'uburaro kubagirira imirimo ku mugwa mukuru wa komine Mukike mu ntara ya Bujumbura. Mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Amazu arengije na 50 yo mu mazone ya Buterere na Kinama muri komine Ntahangwa y'isagara cha Bujumbura yaratewe n'imyuzure yaturutse ku mvura nyinshi yaguye ku mugoroba wo ku munsi w'Imana. Ababa muri ayo makaratiye yo mu buraro kwa bw'igisagara cha Bujumbura basaba kuronswa imfashanyo yihuta kuko ibintu byabo byose byononekaye. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanya.
Muri zone ya Buterere iyo myuzure yabangamiye cyane karitsiye Buterere ya 2B nkuko bamwe mu baraye bahuye n'ivyago babwijwe rya Amerika simihana gusa yo ngaho ku Buterere yatewe n'iyo myuzure yo kumugoroba ukuru w'Imana. Amazu manini manini abikwamwo imiceri yatewe n'iyo myuzure abarimyi babikumwe imbu wawo muri amahangare ntibagira ayo bacira nayo bamira mu gitondo cy'uno wa mbere.
Ye wazanye umwimbu wawo ubonye uvuze tabana bararonse icyo bajya bikaba bifu ni ya mitahe tujya kugurana
tunarangura mipunga
tunagamata amafaranga abatu ya madeni ya mabanki.
Itunganyo waribi y'imisere gitwara amazi niyo ntandaro y'iyo myuzure yamayate ya abanyabuterere bagasaba igisata kijeje gutunganya ibisagara kugira ico gikoze.
Yepfo hariya ku kaburimbo urabona kwa amazi yuzura bize bagize ya kaburimbo je no vuga ko atari bize bagize tiyo. Urumva amazi ava ruguru rero hose agacaca mu iyo tiyo ya kaburimbo urumva pa possible. Ya amazi yose ragacabura aho yogiye muri nyagatiyo nyene kari yagatiyo kitwa ko ari kaburimbe agaca zino ragaca dushwara mu rero
ibize ni ndo cyane amazi ava hariya ni menshi aha sokira ni hato ijyo natuma dutwa gumisi yose azari menshi ibize nga bari dukorere nahandi byo mutufashe gutwa gose ibize ndane ku munsi barace ma barabara inyuma nibaci imiferege
urumva twebwe icyo dusaba leta bari kubanza mu gukora hariya hejuru bakabanza gukora inepfo kuko nta ugazura uruzi amazi ahagira niki atera akavarugu sinzi nabo bantu bize bagize ubwo buhinga frema.
Masumbuko Amadi arongoye iyo karitiye ya Buterere asabira imfashanyo abarongoye bahuye n'ivyago.
Ishuro twosaba icambere kwanza nuko bugarukira kuri aba bantu bashikiwe n'ibyago urakora biteye agahinda kubona ho umuntu yashitse ku musaya ivyo bise cyagiye n'amazi ubuco batekamo nacho bafite cyo bagiye amakonda cyo bafite ubwo cyose ni byondo gusa bivuye mu mazu twabisaba ko uyu muntu we wafite cyo bashobora gufashisha abantu bashikiwe n'ibibindi kuyo bagarukirako.
No muri zone Kinama ya komine Ntahangwa ibintu ntivyari byoroshe mu ijoro ryo kuri w'Imana amwe mu mabarabara ntiyahita kuko yari yahindutse inzuzi mu gitondo cy'uno wa mbere abanyagihugu bariko bakura ivyondo byabateye mu mazu.
Yego hari ibintu byononekaye n'amazi abanze kujya mu mazu kwari birato by'abana gafata impuzu zari ziri hamwe inzu ugasanga ni ivyondo gusa amarangi amashwagara ibiki hononekaye ibintu byinshi n'abantu batari mu mazu bagiye fata amahoteli numva n'ingorane ikomeye ukuntu bariko barayikora rujya ruzi rwitwa gasenyi bakora bamanukana barukoze bagira kanalizasiyo hanyuma urero bataraheza ibyo bikorwa byabo bace bacisha kuri ya Veni Kinyami uruzi rwo serucha rucha ubyo babona nabana bajya mumbise bapfuye bacaho abantu babona badashobora no kubarekipera kubera uruzi rufise ingufu nyinshi cyane.
Si mu gisagara cha Bujumbura gusa hatewe n'imyuzure mu ijoro ryo kuri w'Imana mu gisagara cha Gihanga ntara bubanza imiryango 65 nigiraho iki ku musaya kuko amazu yayo yasambuwe n'imyuzure yaturutse ku ruzi Kajeke nkuko vyemezwa na Raporo Ndayisaba mu standere wa komine Gihanga. Eka n'igice c'itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda ryaratewe n'iyo myuzure kubera ibikorwa byo gukora ibarabara rya Bujumbura c'ibitoke. Uwo mutegetsi agasaba ishirahamwe ririko rikora iryo barabara gutunganya n'ingoga imiseri gitwara amazi kugira ababa hafi y'iryo tongo ntibahandurire indwara. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Ubushikiranganje bujeje bw'imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika butangaza ko mu myaka itatu iheze bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu Burundi bishe abanyagihugu, kandi ntihakogwa amatohoza mu cegeranyo ubwo bushikiranganje buherutse gusohora narega imigwi yitwaje ibigwanisho gutegura ibitero bigenewe kwica abategetsi batandukanye. Mugenzi wacu Eroje Buri Kaneza yasomye ibiri muri icyo cegeranyo, akaba dufitiye inkuru ikurikira.
Iyo raporo yemeza ko abapolisi, abashikiriza manza n'abacamanza birengagiza amatohoza no kumviriza imanza zerekeye abategetsi bo muri leta hamwe n'indongozi z'umugambwe CNDD-FDD bagakora amabi atacamira. Hagati y'umwaka wa 2015 n'ihumbi 2016, abanditsi icyo cegeranyo bavuga ko habaye ubugizi bwa nabi igihe imigwi yitwaje ibigwanisho yatana mu mitwe n'inzego zijejwe umutekano. Iyo migwi yagizwa kuba yaragize ibitero n'imitego bigamije kwica abategetsi bo muri leta, bamwe mu bagize inzego z'umutekano hamwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD. Akarero gatangwa na Kawiri Nyamitwe, umujyanama mukuru ajeje kumenyesha amakuru mu biro vya president Nkurunziza hatwe kwicwa n'abantu bataramenyekana mu kwezi kwa 11 mu 2016. Umwe mu bamucungera ubuzima ahasiga gatwe hamwe na Emmanuel Niyonkuru yari umushikiranganji w'idukikije yiciwe imbere y'inzu yiwe ku itariki ya mbere y'umwaka wa 2017. Ico cegeranyo kandi kivuga ko hari bamwe mu bagize inzego z'umutekano bishwe na bagenzi babo. Muri ivyo bitero bimenyeshwa ko n'abasivile basize ubuzima. Ku rundi ruhande, urwaruka rw'imbonerakure, bamwe mu bapolisi n'abasirikare n'abakozi b'iperereza bagirizwa guhohotera, kunyuruza no kwica abantu hamwe no gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme. Mu mwaka wa 2015 honyene ico cegeranyo cemeza ku gisata ca ONU kijejwe guteka akazi na muntu caharuye abantu barenga 400 bishwe nayo mugwi wa ONU wari ujeje gutohoza ku vyaha vyabaye mu Burundi kuva muri uwo mwaka nyene, n'ubwo utemerewe kwinjira mu gihugu hagati, umenyesha ko aronse ivyabona 500 vyabwiye ko abantu benshi bishwe n'abagize inzego z'umutekano, bamwe batabwa mu ruzi rusizi rwisuka muri Tanganyika babanje guhohoterwa bikabije. Ibiro vya leta ya Amerika bijejwe demokarasi hagati y'akazi na muntu n'akazi bivuga ko gushika mu mpera z'umwaka wa 2017 hatewe n'imiburi ya magrenade 75 mu gihugu cose, ariko bisigura ko akenshi bene kugira ivyo bitero n'intumbero yabo bigoye kumenya, nk'uko vyagenze ku itariki ya 9 ukwezi kw'indwi aho abantu bari bakoraniye mu kirabo mu Kayanza muraruko bw'u Burundi. Igitero ca grenade cahitanye 8 muri bo, ikomeretsa abarenga 50. Mu mwaka uheze kandi ivyo biro bimenyesha ko n'imiburiburi abantu 88 banyurujwe baburwa irengero. Ico gisata gisigura ko banyurujwe ahanini y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aho mashirahamwe yigenga hamwe n'abahoze mu gisirikare ca kera imbere yo kw'inzego z'umutekano zicangwa n'abasirikare ba leta n'abamwe mu bahoze mu migwi yayigwanya. Cyongera ko abanyurujwe akatari gake babanje kugirwa ko iterabwoba. Mu banyurujwe hataramenyekana irengero ryabo, haravugwamwo umugwiza atunga Oscar Ntasano uwitwa Leopold Habarugira n'umumenyeshamakuru Jean Bigirimana. Iruhande yabo ico gisata kivuga ko indongozi za FNL ziyoboka Gaton Rwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka zemeje ko abanywanyi b'uwo mugambwe bafunzwe n'inzego z'umutekano baranahohoterwa. Ivyo biro bimenyesha ko Burundi butanga abasirikare mu garukana amahoro mu bihugu vya Somalia na Centrafrica, ariko ko bamwe muri bo bagirijwe amabi harimo gufata abakenyezi ku nguvu. Gusa biragaruka bikemeza ko bimwe mu birego vyatanzwe mu mwaka wa 2016 atashingiro vyari bifise. nubwo amategeko y'u Burundi habuza gufata abantu ataco bazira abakoze ico cegeranyo bemeza ko abantu batari bake harimo abayoboke ba Rwasa bahagaritswe amategeko aho nyanzwe bikekwa guhungabanya umutekano w'igihugu canke gukorana n'imigwi itwaje ibirwanisho abanyororo ba politike mu Burundi baharurwa mu 500 arenga ico cegeranyo kivuga kubwigenge bwo kumenyesha amakuru kugira manama no gushikiriza ivyumviro bwasubiye inyuma cane kuva mu mwaka 2015 Uturero dutangwa no twingingo ya sense yo kwa kuburenganzira bwo gukorera ku butaka bw'u Burundi yamwe mu maradio yaturiwe mu 2015 hamwe no kuburabuza bimwe mu binyamakuru bikorera ku rugangurukana bumenyi harimwo na kimwe gishiki ya leta ziyongera kugufuta amashyira hamwe yigenga agera kuri 5 mu 2016 yagize gukorana n'abatavuganwa n'ubutegetsi Namashira mu mpuzamakungu bivugwa ko atoroherejwe kuko itegeko rishasha yasaba gutanga igice cy'amafaranga yayo mu banki nkuru y'igihugu no kwisunga ibitegeko by'amoko mu gutanga akazi ku minsi ya gatandatu naho bivugwa ko abategetsi bategeka abantu kuja mu bikorwa rusangi kugahato kandi kwamayira hari gihe yugarwa mu giringo kirenga amasaha abiri yose nubwo biruko Burundi buvugwa ko bwagumye bwakira impunzi zigizwe ahanini n'abakongomani Kuvyerekeye amatora ya kamarampaka yimirije ibiro vya Amerika bijejwe atakazi na muntu bivuga ko kuva president Nkunziza yatangaje mu mpera z'umwaka uheze indongozi zitari nke zo muri CNDD-FDD zashikirije amajambo y'iterabwoba ahamagarira gutoteza abazotora oya Eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere kugatumba mikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
aba rangurira imirimo ku mugwa mukuru wa komine ya Mukike mu ntara ya Bujumbura ntiboroheregwa mu bijanye n'uburaro benshi muri bo baca bakora bataha mu yandi makomine canke mu zindi ntara kubera amazu y'ugupanga atabaho ku mugwa mukuru w'iyo komine ibindi kuri inkuru tubishikirizwe n'umenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse
Ivuriro sentare y'intango paruwase ibiro komini koreramwo ishure shingiro nizo nyubako azonyene zirangwa ku mugwa mukuru wa komine Mukike hati bagiye igipolisi gikorera abaranguye imirimo badasanzwe bavuka mu cungaro yaho ntiboroherwa kuko udasavye indaro mihana iri ku mugwa mukuru wa komine ya Mukike ntashobora kuronka aki kumusaya abenshi baca bakora bataha kakarorero mu bacamanza bakorera ku isentere y'intango ikukira komine ya Mukike hariho bakora bataha mu yandi makomine yo mu ntara ya Bujumbura aha tukavuga abajya mu komine Nyabiraba na Mugongomanga hari n'abakora bataha mu zindi ntara nko mu ntara ya Bururi mu komine ya Mugambi hano ruri bira komine ya Mukike hakaba n'abatamu gisagara cha Bujumbura bamporero indaso mu nyagihugu mu komine ya Mukike atuke nibwo ayo mazu butuma imirimo itarangurwa neza
abantu bakora ngaha aye abenshi nk'abacamanza nta benshi ntibaba ngaha ino
ne mu nyagihugu ngo ngaha kubona tawuraro busanzwe buhari bw'abantu bakora ngaha ico bibatwara
ntivyo buri ico bidutwara kuko urabona ngaha aye nk'aba bacamanza bakora barinda gutakure modokari zibagoye bacashika bashika batevye ku kivi iyo bakumbure hari hamazu y'abacamanza ngaha oyo baba ngaha nk'abose imbikorwa kigatangura kare kigahera kare
Ngomirakiza Eli wundi munyagirwa mu komine ya Mukike wabona ko mwitanga ry'ubuzi ho kwisungwa aba hafi yabwo
ndibaza ko hari habajije benshi cyane mu gihugu bukororeza ruko mu komine iwacu hari imvuka yatize ibintu by'ubucamanza bogerageza abandi bakabegereza iwabo hanyuma abandi nabo bagatanga akazi ku bantu bo bahegereye bimvukira
muri abacamanza nta n'umwe yashimye ko tumufata amajwi ariko batubwiye izuba byacu bizimije ko bibatwara amafaranga menshi mu gutonda ku kivi amatiki batanga nk'uko babivuze ari hagati y'5,000 n'10,000 by'amafaranga y'amarundi bakavuga ko basigaye bakorera amatiki gusa kiretse abacamanza na musenyeri komine ya Mukike nta nyubako y'ukubamwe afise akora atamu gisagara cha Bujumbura iyo bishitakara naho mu komine ya Mukike arongoye acaje gusaba indaro ku ivuriro kuba batwagwa n'umuntu atamu indi ntara birabaza cyane we banyagihugu mu komine ya Mukike twaganiriye
ntabwo nk'utwara nka komine yo baba nk'inyuma unyana ashobora kuba banko mu gisagara kubera atagira uburaro buri ngaha anye mu komine ya Mukike cyampamba koko hari gihe nshobora kuba ndamukeneye ari nk'hariya mu gisagara sishobora kumurunga abari kure rero byiza twobandanye iterambere tukubaka hanyuma kugira ngo nko atwarino ashobora kuba ari
urabona imwe na rimwe isa nko wakindara kugira ngo arare hamwe umukene kumugoroba cyane ku kumurango akacya mubona apfuye mu biro mu ikomine umunyagihugu twe turabantu banyuma ushobora kutabaza mutanteri kuko mutanteri ni wa mbere mu ikomine usande nawe inyoroheje akacya ashibuka nkibujumbura
imana yo dufashe garetika twibuka ucho bakwanze kugira ngo iduhi akabarabara barabarangira barikemo aribo iryo barabara muturironga namajambere ngene hoyo cha biza gani onizo nzuzo cha ziboneka zibakubagitikuwa
mu nzego za komine ya mukike baremeza kwica kibazo cy'uburaro ku bakozi barangura imirimo ku mugambo mukuru wa komine ya mukike gihari kandi uko kitoroshe gutoya inyishu ngenda kuri Yosefa n'umuhanuzi w'umusenyaje juje intwa n'imibano
twebwe mu gwa mukuru wa komine murabona yuko uri hagati mu banyagihugu rero turafise ikibazo cy'ukuronka aho two kubaka aho abakozi ba leta bo kubaka hegereye komine kubera yuko komine ikikujwe n'imihana y'abenegihugu turafite ibitara bya komine zegereye hano mu gihe huboneka umuntu afasha kugira ngo tubake yo home turashobora kutanga umuzibukiro ariko kandi byoroha kubera yuko usanga ahantu asange abantu benshi
ikomine ya mukike 1920 mu gigo cy'u Burundi aronswa ku mwaka 2005 ibikorwa by'iterambere twashatse kumenya igituma musane yatagira uburaro kandi ikomine ifise amafaranga yamara mu nzego za komine batwishuye ko bashize imbere cyane cyane imigambi ijyanye n'ubulimyi n'ubworozi hamwe no kubaka isoko ya kijyambere ikomine ya mukike mu makomine ari nyuma mu majyambere mu myaka 2015 2016 yabaye ya nyuma mu Burundi bwose mu bijyanye n'amajyambere Mwumbibi ya chumi nindu ya te inaamge, ibi jana chumi kumakomine, jana chumi ni chenda. Na hirongi ibanza vidanyuma, msuzi wambile mwurebure mwurundi, witukwa heha, ulimuli ya komine, kando kwa ofisi metero, zingani mwumbibili, na maja tatu na mwungu nani na zini. Mwukamina wata wala wala ishakuru msuzi lihari, ekanani hotel lihari changi, kipanza chukivu na mungo, akanyota. Mwuri komine mwukike mwuntala Bujumbura, Fidelite Ishate, Ijwi ya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Mundu iheze ishyirahamwe muza makungurijeje wagateka kazi na muntu Human Rights Watch. Yarashikirije raporo ivuga kwa gateka kazi na muntu kifashe nabi mu Burundi iyo raporo yavuga ku inzego zijeje umutekano hamwe no gwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi ruzwi ku izina imbonera kure vyama vyaturubitse vyanyuruje kandi byishye abantu badashigikiye amatora kamara mpaka guhinyanyura ibwirizwa nshingiro ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu mbondo guheze kandi inama nshinga mateka y'Burundi yaremeje integuro y'itegeko rizogenga ukuntu imanza zitohozwa hamwe n'ukuntu zicibwa iyo nteguro y'itegeko iraha kandi abajeje umutekano ububasha bwo gusaka mu ijoro atamutahe bafise abajeje umutekano kandi bazoba bafise uburenganzira bwo kuraba amatelefone na ordinateur by'abantu bose bikekwa kwivya kuri ibintu byose bihambaye byashitse mu ndwiheze mu Burundi mugenzi wacu Frederic Nkondikije aganiye na vice president wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimo aratangura avuga kuri iyo raporo y'ishyira hamwe Human Rights Watch
yoshira hamwe murarizi suba mbere mu Burundi rigira ibintu nk'ivyo kandi si nubwa nyuma twebwe twemenyereye nuko abashaka kudindiza amahoro mu Burundi abashaka gusubiza inyuma umutekano dufise bama bakoresha yoshira hamwe mu gucaka guteranya abacanke abandi uno munsi ico novuga nuko twebwe amahoro umutekano kumbibe zose biracungirewe neza cyane cyane tukomeje yuko dufise igipolisi inyamiramabi twaramaze kugenda isi yose ntano turabona ari inyamiramabi cyangwa abapolisi bakora neza nkonga no kubyo yuko abapolisi bacu bakora bakurikije ubuhinga bw'ibize hanyuma ibyo bama bavuga bakwegera ko bagacashiramo n'imbonera kure mwazi yuko ingene mu imbere yuko 2015 bitangura byatanguye uko nyene urumva rero ni niyanzira imwe bama bacamwo kugira ngo badurumbanye amahoro n'umutekano mugabo twebwe turabamenyereye kuko ni byabo bya misi yose nabo bakorera hanyuma hakaba hafisemo ibihewe byabo byama bibabwira kugira ngo ibya politiki byabananiye baca bacisha mu izo nzira zo guhenda abantu kuzimagiza abantu nitwovuga ko byera de haraba ashobora kuba habo nk'ubugizi bwa nabi nk'ahandi hose ico mye nuko iyi polisi y'u Burundi gihagaze magabo kugira ngo giteshwe abo bose bashaka konona umutekano mu Burundi abo bose bashobora kuba bafise bafasha abantu bashaka kugira ubwicanyi kugira babwegeke kuri leta y'u Burundi ivyo rero turiko turabikora kandi mu minsi mikeyi bazofatwa
kuri hari amakuru aho ratangazwa abantu bazimiye abantu banyurujwe eka ibiziga byatowe ubwicanyi bwakozwe n'abarya n'abariya haba bamwe mu mbonera kure cyangwa bamwe mu polisi murashaka kutubwira niba hari abantu muri iyo mirwi bamaze gufatwa bagakwitwa ntawe mu gahanga kubera ibyaha bakoze
nico nabwiye ntibafatwa nkuko ari mbonera kure cyangwa bafatwa n'abapolisi genda muri mu busho butandukanye uzosanga huzemmo abapolisi bagize amakosa uzosanga huzemmo abantu bava mu migambo itandukanye bagize amakosa ayo makosa bayakoze ibayitirira umugambo uno munsi rero nitwovuga yuko hatari abagizi ba nabi nkuko mu bindi bihugu hari abagizi ba nabi hariho abapfa matongo hari abapfa ico bita reglement de compte bagiranira abo bose nuko ikibabaje yabo bose bigizwe bisha byegekwa gatwe ka leta muri bihugu byose byo ku isi abagizi ba nabi barabaho kandi aha babicanye uburyo budatandukanye nicyo gituma igipolisi kidasiba gusemerera kidasiba kuremesha abanyagihugu kugira ngo bamere magabo abo bose aho babonye babafate
inyuma yaho iyo raporo isohokeye hari ingingo nka leta y'Burundi imaze gufata kugira ngo niba ayo mabi aho raba canke nkuko muvuze ari abantu bamwe yamwe muri iyo mirwi babikora hari ingingo yo bimaze gufatwa kugira ngo nabo nyene nabo ari baki bakora ivyo bintu bateshwe bate
ingingo zo zifatwa zifatwa n'ubushikiranganje butandukanye ubushikiranganje bw'umutekano ntacu butakora ubushikiranganje bw'umutekano buri gushika ku mutumba uruski buraba yuko umutekano utekanye neza intwaro yo hagati mu gihugu ntashidakora kugira ngo nako bagasovye kose gashobore kuburizwamo mbere n'abagizi ba nabi barafatwa inacho gituma mwavuze hashobora kuba isakwa giturumbuka bivuye nuko amakuru twaronse arayaca nk'ayandi nuko umenya gusa yuko ico no kubwiye nuko mu Burundi uno munsi amana umutekano bisasagaye kandi nitubona urabye iyo raporo bagize ni raporo bagize mu 2015 cyangwa 14 byose usanga ari bimwe no kuvuga yuko icyo twakora cyose kuri bo n'ubusa
tugarutse kuri ayo matora kamarampaka umugambwe murimo ipona abadasigana umugambwe murimo barashikirije reka aho bahagaze ku matora kamarampaka abadasigana b'uyu mugambwe bose bari nyuma iyo ngingo yo gukoresha amatora kamarampaka
ico nabwiye nuko umugambo wa Siana Iprona ufite ingendo wisangije wo kuja inama n'ingingo naho basangiye kurongora amabanga muri uwo mugambo nico gituma kuri uyu wa 2021 inzego z'uyu mugambo zagiye hamwe zirihweza zica ijya nino iyo bwizo shingiro hanyuma bafata ingingo yo kuzokwemeza iyo bwizo shingiro ariko benshi babwira induru bakati ndimo ngwashimishwa batanguye kwiyamamaza hari ubudasa hari ukwiyamamaza no gufata ingingo urumva bafashe ingingo ningene nihagera kwiyamamaza n'ijambo bazobwira abanyawanyi bawo ibagireyo kwiyamamaza kwari kugira ngo baje hamwe bafate ingingo twebwe rero inzego zose zivuye mu ntara zikaza zikemeza ingingo bafashe iyo ngingo ikifata abadasigana bose twebwe rero kubwacu abadasigana bose iyo ngingo niyo bashigikiye nitwovuga yuko udashobora kwishigikira umuntu cyangwa uwundi ashobora kuba mugabo muri rusange abadasigana bose bashigikiye iyo ngingo kuko yaziva mu nzego z'uyu mugambo
umuntu avyihweje umwe ngo n'abanyamugambo yaba bahaye amateko abanywanyi babo amatora ageze umuntu ntashobora kugenda agatora uko avyiyumvamwo uko yumva akwiye gutora ihinduka agatora ego cyangwa hoya
ibi byasanzwe umugambwe wafashe ingingo munywanye yiyumva mu yo mugambwe akunda yo mugambwe akurikiza ingingo yafashwe n'umugambwe mugabo hariho abanywanyi bipfa mutima canke abanywanyi bafise izindi ntumbero batubaha umugambwe batubaha inzego z'umugambwe uwo rero nitwo mukontrola agira ibyo ashatse mugabo kubwo badasigana bose bafata ingingo yafashwe n'inzego z'umugambwe kandi ku mwana bw'atelefone icyo twarakibonye kuva kera
muri raporo nyene ya Human Rights Watch barabavugamwe mwebwe bakavuga ko namwe mwagabishije abantu botora oya kuri iryo bwirizwa shingiro aho muhavuga ko
ibyo ni kinyoma cambaye ubusa nk'uko twabivuze majambo tumaze kuvuga leta imaze kuvuga na nahamwe yavuze ngo muzotora iki canke ikindi dusaba imigambwe dusaba amashirahamwe dusaba abigenga yuko umwe mu wese abirekuriwe n'amategeko kubera yiyandikishije muri wa mugwi byo gucungira amatora azogenda agashikiriza ahagaze umugabo wese n'iprona wabigize ku mugaragaro tukabasaba n'ibindi n'iyindi migambwe canke abigenga bo bigira ku mugaragaro canke hageze ejo ho bukera canke mu minsi iza umukuru w'igihugu azoshikiriza itegeko rirarika abene igihugu kuja kwiyamamaza muri ico gihe rero hari zuba hari amategeko abigenga utora ego canke oya ivyo biva ku mutima canke biva ku ngingo umugambo wose uba wafashe
ndabona dufite ibibazo bitari bike cyane cyane n'ibindi bibazo byerekeye integuro z'amateko yemejwe ni namashinga amateka mu Burundi ariko imbere yuko tuja kuri ivyo bibazo turafite abanywanyi muri radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gordien muri kigihe Gordien mwiwe neza
amahoro
muri hehe Gordien
murundi mu ntara ya Karuzi
izina ry'ikirundi ni nde
Kimana Gordien
Hakizimana yego murafite ikibazo murafite icyumviro ku bibazo turiko turavuga cyane cyane kuri raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch yanditse ku Burundi tukaba turiko turavuga no ku integuro y'amateko azogenga ukuntu igikorwa cyo gucimanza no gusaka amateko azogenga hamenyesha makuru aho basabwa ko bashaka kuba bafise umutsindo urupapuro rw'umutsindo muri kaminuza duga ku ijambo ikibazo cy'imvuye
Ega mbe gete ko mari fashe gute biso hot. Mari fashe ne data mari fashe na. Ati kana mo atak. Lega je birja singiro ko va kuri twati hariyo abamuno mugambi usanga mutari. Nje mu hagaje mu doto wa ego kani mu doto ra os. Ata no yakani ngatambuka ti jo cha muhimu ni yasi hote hiyo ide tangaza so hot. Lega hamwe ni wari ko akwi ngu ngu kani dikani ya. Kujya wase gutoteza burundi ko mbona yo urundi bufite igihe cy'amatora gishya mu Rwanda gutora amaraporo kandi kiza tora izindi raporo mu gihe urundi butari mu matora niba ati nahise se murakoze
Hakizimana Gordien nk'ibibazo bya mbere wabajije ni ibibazo nibaza ko vice president wa mbere w'urundi yamaze kwishura ariko reka tumuhe ijambo agira icyo avuze kuri ivyo bibazo ku kibazo cya gatatu mushikirije
ndimuka ivuze twebwe twabivuze iby'amatora iryo shyirahamwe rirakoreshwa kuko twavuze yuko hariho abakozi bamwe b'amashyirahamwe atandukanye baririye Burundi kugira ngo babubuze kuja imbere abo rero nje gutuma rero hageze iminsi yose hageze ibiringo bikomakomeye mu gihugu baca basohora amatora kugira ngo batere ubwo abantu kugira ngo mbere n'amakungu bavuga amakungu agume ahanze ijisho igihugu cacu kandi atakina na kimwe umuntu rero twakubwiye yuko nta muntu n'umwe azokurikiranwa ngo nuko yavuze ngo atore oya canke ego umuntu wese akazokurikiza amategeko azoba yasohotse niko nta muntu n'umwe azoronderwa ngo nuko yavuze oya ibyo twabivuze kuva kera kuko ibyinshi ibyo abajije n'ibyo twashikirije tukaba tuhumurije abarundi n'umwe wese mu budasa bwacu umwe wese azotore ico icyo yifuza ikiri ku mutima wiwe na cyane cyane icyo yavuganye n'abanyamugambwe wiwe canke n'abigenga babo
amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isaha n'ibigarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fase Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha kuri mikoro mwari kumwe na Fideni Yongabo twasezeye tubifuriza umugoroba mwiza no kubandanya mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu bikurikira.